Radio Jésus d'Amérique. Radio Jésus d'Amérique, ibandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no kinyarwanda Washington DC mu Burundi, mutumvira kuri FM 99.9 na FM 95.2 mu Rwanda, ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu, hamwe no kuri site yacu ari www.radioyacu.com. Mutubabarire, mu Burundi nta FM ihari muri iki gihe, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves. Mukanya murumvise ikiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagala cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ihiganwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afurika cy'uyu mwaka w'2019 rirabandanya mu gihugu cya Misiri. Imigwi inserukira igihugu 24 niyo iriko ihiganwa muri icyo gikombe. Mu bubaye ubwa mbere, akarere ka Sekafa gaserukiwe n'ibihugu bine, no kuvuga ibihugu vya Uganda, Kenya, Tanzania n'Uburundi. Iryo higanwa ryaba ryifashe gute gushika ubu? Imigwi yo mu karere ka Sekafa yoba iriko ivyifatamwo gute? Abakunzi b'umupira w'amaguru boba bariko bakurikirana iryo higanwa gute? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Steve Derrick Ndizeye, umumenyesha makuru w'inkino akurikiranira hafi cyane umugwi serukira gihugu w'u Burundi ntamba mu rugamba, ariko akurikirana intamba mu rugamba mu nkino zawo mu gihugu cya Misiri. Steve Derrick Ndizeye aba mu gihugu cy'u Sweden. Twatumiye kandi Alain Majesté Barenga, umumenyesha makuru kuri Radio Culture mu Burundi, ari i Bujumbura. Batumire, ndabaramukije. Ntangurire kuri wewe Steve, muri rusangi gushika ubu ihiganwa ry'igikombe cy'ibihugu byo muri Afurika ubona gifatishije gute muri rusangi?
Murakoze cyane, nkabanda nabashimiye kuba muduhaye kano kanya. Nuko rero ihiganwa ryo ku rwego rwa Afurika, ihiganwa rya CAN mu mpira w'amaguru rirabanda hano mu Misiri. Uyu munsi rero niho hatangura neza na neza inkino za nyuma zo mu migwi, aho rero nkabamenyesha yuko mu kanya isase umugwi serukira gihugu intama mu rugamba uza kuba uri gutana mu mitwe n'umugwi serukira gihugu wa Guinea muri zino nkino za CAN. Aho rero nkanabamenyesha yuko uyu munsi hategekanijwe inkino zine.
Muri rusange ubona igikombe cyifashe gute inkino kugene icyo gikombe cyateguwe?
Gushuku biragaragara yuko rino higanwa ryatunganijwe neza, naho hatabuze utunenge tumwe na tumwe, na cyane cyane twoba twavuye ku kuntu kino gikombe cya Afurika cyahawe mu cyawe igihugu cya Misiri. Kuko murazi neza yuko hari haciye imyaka igera kuri itatu bizwi neza yuko rino higanwa ryari kubera mu gihugu cya Cameroon, ariko rero kubera ukwikwega mu bikorwa byo gutunganya rino higanwa byabaye ngombwa yuko ishyirahamwe rya CAF riha uburenganzira igihugu cya Misiri ngo ritunganye zino nkino za CAN. Nicyo gituma rero novuga yuko utunenge twagiye turaboneka twaba twaravuye yuko igihugu cya Misiri kitari bwitegure neza, kitarose umwanya uhagije kugira cyakire zino nkino. Ariko gushika uno munsi nta kintu kibi kigaragara cyoba carabaye muri zino nkino za CAN gushika kuri uno munsi tugeze mu nkino za nyuma zo mu migwi.
Nawe Ame Majesté Barenga, mu Burundi ubona abariko bakurikirana gute icyo gikombe cyane cyane abakiri bata? Aro Barenga,
mu Burundi ni bimwe kirimo ibibazo bitandukanye,
umupira ubaho maguru cyangwa igikombe cy'umupira maguru wo nkuno Burundi bwaronse ikipe bwa mbere kujya mu gikombe cy'Afrika cyangwa mu gikombe cy'Afrika n'ibindi abantu bakiranye bishika baragoheza cyane n'uno munsi rero mugiye ko ari ibintu by'igikombe cy'Afrika nubwo bikigoye kukurumba benshi niba bishobora gukurikiza igikombe cy'Afrika kubera ko yakeneye kurebye Burundi ikabyerekana abamutama uburyo baragereza kugura canal kubera ibyo twari dufite yatahukanyije soko abandi bagahurira mu bare butandukanye abantu rero batandukanye rero barakurikirana igikombe cya Afrika cyane cyane gose cyane kuko ubu n'abantu biyungunganye gato rero abantu basubari babaye kubije gushyiramo amateleviziyo ni igikombe cya Afrika rero abarundi bakunda cyane bakurikirana hafi hanyuma ikintu bakurikirana cyane ni inkino z'ubupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi kurabona ko n'abantu batari bazi umupira iyo bijya kera bumvise ko Burundi bwagiye muri Coupe d'Afrique iyo u Burundi bukina uno munsi ujya muri ziri ugasanga mama yako aragugwa abantu benshi bariyungunganije ni igikombe cya Afurika ugereranyije nk'imyaka ibikombe bya Afurika byagiye biraba aho wasanga ko ari igikombe cya Afurika ugasanga nta bantu babizi yaba umukozi wo mu nzu w'abantu bakomeye b'abantu bakuze imico yose ihanze amaso igikombe cya Afurika sinzi ko ari ugukunda cyane umupira w'amaguru mugandi kubera u Burundi bwitabye ku bwa mbere urabye ko n'abantu benshi baraterereye igikombe cya Afurika kuko mbibutse mu giserika cy'u Burundi waterereje abarundi n'amashyirahamwe atandukanye kugira baterere u Burundi mu giserika cy'u Burundi ubu rero ni igikombe cya Afurika abantu bahanze amaso kubera kumbure cyane kubera u Burundi bwitabye ubwa mbere nta hantu nca nubwo ariko ari amadisitike ku bijyanye n'igikombe cya Afurika nubwo ariko avuga abakinnyi uno munsi abakinnyi bo mu giserika cy'u Burundi barazwi bose usanga bose bazwi ikindi nacyo mu Burundi urabe ni hafi ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari abanyagihugu b'abakongomani barenga 10,000 baba ku murwa mukuru wa Bujumbura baba ku murwa mukuru wa komisiyari wa Bujumbura hari abakongomani benshi yo Burundi yo Congo iri kwirakina nanyo usanga isedura muziki ukatura aba nka Tanzania twegeranye naho nyine yarasize muri Kenya urumva novuga se la fede football nga mu gihugu cy'u Burundi na kenshi muri izo nkino z'amajonjora.
Ok, urakoze. Tuze ku mirongo ya telefone dufite Mutware. Uratwumva Mutware?
Ego ndabumva cyane.
Uhamagaririhe?
Kendi Burundi nda mu ntara ya Bubanza.
Ufite ikibazo icyumviro?
Bo, na ni icyumviro cyo kibazo.
Yego, ubwishikirize.
Aya kucyumvira niki se ku byo nabonye mari mwanditse ku bijyanye no nirihiganwa ry'igikombe cyo muri Afrika. Ku bisanzwe muri iki gihugu cyacu ni nkino twari dushashaje cyane nk'abarundi twari dushashaje cyane turabona inkino ariko hari rimwe rimwe turagira ibibazo bimwe bimwe nko kuziraba ku televiziyo wana nka RTNB rimwe rimwe hari igihe usanga byagoranye ntitwereke umupira uko bibereye. Ama sinzi ko hari icyo bohinyanyura nk'umuyobozi wa RTNB bakaraba ibyo bogenda baduhinyanyura ego baragize ibintu byo kubyerekana kumbonesha kure mu gisagara cya Bujumbura ariko mu ntara naho byari bikenewe kuko dutanga amahera menshi nk'ugiye kuraba nk'ahantu utari muhira kuko nabyo kuraba match biraryoshe ko umuntu ayiraba ari kumwe n'abandi abafana kugira ngo kuko raza abafana harimo abashyigikira umuguno n'uriya bigatuma rero menga bamaze kubona ko abantu ari benshi bagaca barihisha amahera arenze nacyo umenga leta nayo yoraba kumwe nigenderaho inyanyura hagati mu ntara y'icyo icyo dufasha.
Murakoze, turabashimiye ku cyumviro cyanyu. Duhise kandi ishimwe ku murongo wa telefone. Shimwe, uratumva?
Abo bane twakwigira Amerika.
Urihe?
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri Sidi Kivu muri komini ya Minembwe.
Ikibazo icyumviro?
Nje ndafatiye hagati kuko radiyo itayifata neza ndafatiye hagati nabibonye no kuri Facebook ariko nanjye mfite ikibazo hejuru y'ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa se Kipare.
Yego, ndabumva.
Nashaka hari umutumire uhari?
Yego, hari abatumire babiri.
Abo batumire basobanurire impamvu ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo tuzi yuko ari ikipe ifite abakinnyi bakomeye ariko ikomeza kwitwara nabi muri iriya mikino y'igikombe cya Afurika ikindi kandi baraza kumbira Burundi kintu bugura kuko Burundi buri mu gutsindwa bwakiye bigasa nkaho wenda heko hane rwaje mu nari kwari experience ariko ubwo ndaza kumva ibyo abatumwa baza kuvuga kandi nifuza yuko mwasubirisha kumva
urakoze mu mwishure Steve
rukira gihugu wa Kongo gushika umunzi yuko muri zino nkino za kane umaze gutsindwa inkino zibiri no bamenyesha uko amahirwe yo kubona Kongo mu gice cy'umunare gishira icyanyuma ni make cyane ariko rero n'umugwa watangaje abatari bake kuko Kongo ni imwe mu ni kimwe mu bihugu byagaragara ku rutonde rw'abakinnyi batanzwe yuko ari igihugu gishobora gushika kure cyane ariko muragi yuko by'umupira w'amaguru nuko mu guseruka ya gihugu wa Kongo watanguye utsindwa na Uganda mu nyuma utsindwa n'igihugu cya Misiri urera amahirwe yo kubona Kongo mu ngino z'igice gikurikira atanasigaye kurushi cyane naho uyu munsi byoshobora gushika ugatsinda biragoye kubona mu guseruka igihugu wa Kongo ukina ingino z'igice cy'umunani gishiri cyane kuko gushika uno munsi ufite ubusa mu nkino zibiri ukaba wishyurwa ibitsindo bigera kuri bine byose
witegereze niki kiriko gituma abantu bari biteze ko Kongo muri uwo mugwi yovuyemo uretse Misiri nuko baba batiteguye neza bakinyi ntibazinanyi hari ibibazo bya discipline we witegereze uri ngaho ubona abantu bavuga iki
igihugu cya Kongo ubiraze ni igihugu cy'abantu bakunda umupira wa maguru kandi ubiraze ni igihugu kinini gifite
alo
kubona neza ingorane mu guseruka igihugu wa Kongo nibyo ni umugwaro ukunda kubonekamo cyane ibintu bya indisipline ariko kuva bitegura gushika baze izo ngorane ntagiriho uyu munsi ariko rero muna gace yibaza ati ni ka kantu kabamenyereza bava mu bihugu byacu usanga mu nkino mwene zizukomakomeye batigaragaza cyane kuko biriko biragaragaza cyane yuko abamenyereza b'abanyamahanga basa n'abariko babyifatamo neza gusumbya abamenyereza basanzwe bamenyereza bamenyereza ibihugu basanzwe bavamwo ibyo ndibaze yuko ari byo byo ibyo nabyo birashoboka hanyuma ikindi nacyo biragaragara yuko hari ibihugu byafashe umwanya wo kwitegura ariko gushika n'ubu bakiriko barashakisha abakinnyi batangura mu kibuga n'abashobora kubasubiriza
hari ikindi kibazo yabajije shimwe cy'uko ngo Burundi nawe uriko butsindwa ngo butsindwa bwakinye ngo nukubera experience butari bufise ariko nka Madagascar ni rya mbere ize kandi izirisa amanota ne
ego igihugu cy'u Burundi ni igihugu nacyo nyene cyaje muri zino nkino za kane cyarigaragaje cyane mu nkino zo kurondera inotike yo gushika muri zino nkino za nyuma ariko gushika uno munsi bigaragara yuko igihugu cy'u Burundi gikina neza abakinnyi bahanana imipira neza ariko kara kantu k'ubunararibonye mu nkino biriko biragaragara yuko ari cyo kintu gishobora kuba gituma Burundi bwitwara neza ariko gutsinda bikagorana ha mugasanga iminota batsindigwa ko ni yayindi yanyuma mu minota 215 yanyuma ibyo rero ku bihugu usanga bifite abamenyereza bafite ubunararibonye burebure mu bijyanye n'umupira w'amaguru usanga babikorera ko cyane bakaba bazi yuko mu guseruka igihugu Burundi ukina neza igice cya mbere iminota 215 yanyuma ariko rero iminota 20 yanyuma ugasanga niho batangwe kwindiza bakinyi bakomakomeye kuko babazi neza Burundi ibyo byaragaragaye ku gihugu cya Nigeria kuko hari abari batangajwe no kubona Nigeria itakinishije nk'abasore nka Igaro cyangwa Ahmed Musa ariko bamaze kwinjira kandi minota 3 yaheze Nigeria itaronka igitsindo ico kimwe no kuri Madagascar yarabonetse yuko hari abakinyi bari babitse ku ntebe y'abasubiri abandi ariko bamaze kwinjira igitsindo ibyo ndibaza yuko ubunararibonye ari bwo bwaba ariko butuma mu guseruka igihugu w'u Burundi utsindwa kandi wakinye neza
murakoze ku murongo wa telefone kandi dufite Jean Bosco. Jean Bosco uhamagara urihe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Ruhero akagari bitagambirira.
Icyiyumviro ikibazo
cyumviro nashaka kuvuga kuri iki gikombe cya Afurika nyamona nkunda kugikurikirana kenshi iyo guverimo cyane cyane nk'u Burundi banda gufana cyane nubwo buri kwitwa nuko butiye kugira amahirwe yo kwitwara neza ukagenda gukina ariko amahirwe ari kuba makeya
Murakoze turagutumye.
Ego. No. Kesa kuvuga. Ibihugu byose tubanye ari Uganda, ari Congo, ari Tanzania, ari n'Urundi byose byagiye muri kani, ari ku Rwanda, twese twasigaye ku rugo wenda mu Rwanda. Nibaza ikintu abantu bashinzwe bya Minisiteri ya Siporo ikintu mu Rwanda kibura ngo natwe na twiruka muri kani, ndakeka twiruka muri kani 2022. Kwibaza imyaka yose ishize tuzajya muri kani, ariko ikintu kibura ngo tugende tujye muri kani. Kwibaza kwenda ayo abantu waduza muri abashinzwe bya siporo mu Rwanda bazawazi impamvu ikintu kibura ko bakiye tubafite. Kwibaza ikintu kibura.
Murakoze turabashimiye ku cyumviro cyane. Yego, keraheza.
Ikindi cyabura none Kongo nari umurwi buratwa njyanemera cyane nzi ko uzi gukira umupira cyane, ariko nkabona ubu ngubu byagendekeye ndabona uburyo uri kwitwara, ndabona bidasanzwe. Se harabura iki? Ese byaba biterwa n'iki? Rero ikindi none n'abarundi buriya nabo nubwo bari gutsindwa, ariko ntibacika intege kuko impamvu ivuga uyu munsi Ginani witwara neza wenda bakayitira nk'ibitego nka bitatu, bashaka kuzamura ku makipe yitwaye neza bakaba bakomeza. Ariko abarundi mu by'ukuri uburyo bari gutsindwa utobere bitunguranye, rero gutewa ku munota wa nyuma mu minota 77 niba mitera ku gitego ku munota 76 ejo bundi batsinze ku munota 75 abarundi babayeje gutsinda, ariko ikintu kiri kubura sindi kintu n'akantu gato kari kubura. Abo cyane abifuza n'uko umunsi banyana gutsina neza bakarakoje iragine yabaye imbere wenda akazaza ngo amakipe yitwaye neza.
Turabashimiye. Icyo kibazo yari yacishyuye Steve, ariko reka mbaze Alain Majesté Barenga, wibaza kuri ibyo bya Congo, wibaza ku bwawe ikibazo kiri
Congo yandi batoye ko abakinnyi barimo
umuru wa Repubulika ya Congo bwa mbere n'abasore ba benshi bakina hanze y'Uburaya, nubwo bagereza kuba renforce n'abantu bo ngaho muri Congo benshi batuye muri Tutsi Samazembe uravye nko nk'igikombe cya Eruka kubera mu minsi 2006 muri batatu mu bakinnyi bari bakinnye icyo gikombe cya Afurika harimo umukongomani Trezor Mputuma, Bikachura abantu bo mu kinyo mu Nigeria, Obinna Pierre yari ari hajya. Urumva n'umugwi ubu ndiko ndakubwira ubu imicungi imeze muri Afurika ubu nta mugwi muto w'ikibaho bya sikoro urundi wasanga muratsinze 5-6 n'ibicoshi. Ikindi nacyo Congo murabe neza urabye mu buseruke bw'u Burundi bw'uko uratsindwa wari watomboye itsinda ryiza ari kumwe na Guinea Conakry, ikaba kumwe na Madagascar, ikaba kumwe na Nigeria. Ni imigwi isa n'iyibayabaye igerageje uncura abaye n'imigwi nka Congo yahuye huye na Misiri. Misiri rero ikina neza umugwa Misiri urazi ko umugwa Misiri wari wategeye kino gikombe wasubiye Kameruni kandi wari bari wabo bafite n'abakinnyi beza cyane ukacira abantu b'umugwi bacu babura na Uganda. Uganda hajya rero muri Afurika y'ubuseruko urazi igihugu cy'Uganda n'abagabo bakomeye cyane bafite na Sufre bafite n'umunyeza mwiza. Rero habaye gutendisha ku munsi wa mbere kandi kuri aba umugabo Florai Benge asanzwe amenyereza umugwi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo amaze imyaka myinshi amenyereza uno mugwi, nubwo yari yemeye ati jewe ndagerageje mpari kino gikombe kumbure abakinnyi hari ikintu hari akantu kakibura hari akantu kabihaze ubundi ho biraboneka. Nace ngenda ko ngira ko ku kibazo cy'u Burundi basavume kigaruka u Burundi kuvuga ati dusinde ku mwaka 2025 biri kamwe muri gikombe cya Afurika henda kwereka mu nkino zingahe twakinye mu makinnyi y'ijonjo twa kumwe na Mali, twa kumwe na Sudani y'Epfo na Gabon. Uretse urukinnyi twatsinze Gabon, Sudani y'Epfo ariho twatsinze 3 ngaha 4-2 wabo. Nubwo mu bitsindo 10 twatsinze bitwatsinze 5 kandi urabe uretse intsinzi kuri Sudani y'Epfo. Abarundi murabe ikintu kimwe mu bakinnyi je yakira tugora urabye umenyereza wacu mugomba kuzibira cyane gusa muri henda kwereke muri mu gihugu Gabon badusize ku munota 2025 hadi nyine niwo tukira wa mukinnyi wo gukinisha ubwoba kugomba kuguma biga by'abataliyano. Ubu hari umumenyereza wa Marinho yavuze ati le coach Burundi yavuze mu Gifaransa ati le coach Burundi utilize la verrou à l'italienne kugomba kugirira cyangwa gukoresha ingufu buri kurarisha abakinnyi b'inyuma. Uno munsi rero gituma dutsindwa niyo wa mpira mu Bwongereza ngo one mistake ukoze uno munsi ukinyaga kosa gatoyi ututsindwa. Rero tugeze mu biseruka by'u Burundi hacabuze ka kanyarigabo hacabuze ka kandi kukwiyemera n'ukuraba n'ugusubirizwa cyangwa wasubirije umuntu yamaze kuruha yarushe cyane.
Murakoze muri Kongo mwarabonye igiba urukino bahuje bagwa ukongera ariko gukina n'igihugu cha Misiri. Bona ko sezon putuma bi igice cha mbere cyaramunaniye cyane. Mugabo rero abamenyeza bacu na cyane cyane abameza ababanyagihugu babasubwene igihugu bwo ngaho hari kibazo cyo gutinya umukinyi ati uyu mukinyi reka ndamugumije kuko nuko nuko nuko. Bona mwarabonye umukinyi amesha kamaze kwinjira sezon putuma bi byaragaruye. Rero bikabisaba rero ni kombinaison de fije taterwa cyangwa twa turagira. Hanyuma harakandi kantu kubrena goma kugaruka kwalo
yako uherangizwe nyaruse
arana gemba kugaruka kugerekeye ari umuntu yari yavuze kugerekeye kura umupira kugerekeye kura umupira kura umupira ari kibazo kuko ngaho mu gihe cyo Burundi nico twagira tugaruke ko ni kibazo gihari ibitereze urundi kira werekana ko fitama abantu bagize ingorane bacambwa ngo abantu batindi isoko basabye amahera menshi ashika kuri tubasase nka nirero na mahera yabawa muri yari biwa marundi leo kachuraba nibi nibihugu rero kacusanga na mikoro utusanga ni makeyi kacusanga baba tugushika kuri nozeri yice kica kiba ikibazo ni kombinezo na cyancane bale ko mu guseruka gihugu wese Madagascar na Mauritania ibihugu bitatu byatse bwa mbere urundi nibundi bwa mbere bavuze kumugaragara ko mu guseruka gihugu uwo baterera abanyagihugu babo terera kugira mu guseruka gihugu ufatwe neza urabe ni nkino za kivandimwe muri dini twakinye rumwe yabaye sponsor 100% ya Qatar yabere muri Qatar na Algeria nuburyo badufashe kugira dukiri kivandimwe ntawe ubizi neza ko iyo tukaboneka ayo mafaranga urumva rero n'ibyo byose abarundi bavuga ngo umwuko ni kiriko kumbure dusaba kinyi beza cyane dusaba kinyi beza cyane muri imyaka 30 iheze uretse mu gipimo n'amajeni 1993 ubundi bwashyitse kure mu kinyama jonjora umugwa rongwe na Juma Mosi bakinye n'amase do baraje na Guinea Conakry uno munsi uzaguhura uno munsi nyuma y'imyaka 2026 n'umugwi mwiza n'abakinnyi ukora ba Mwendaje ugereranyije imyaka iri hagati ya 25 bose bafite imigwi kuko twarabona ko haza abakinnyi benshi badagira imigwi iburayi ugasanga mutoya mu cyiciro cya gatatu cya kane cyangwa ugasanga umuntu w'umushomeri uno munsi n'abakinnyi bafite imigwi uretse nka Kizigenza uno munsi Sedo Irahina Kamugu ariko arafite mwabo benshi 90% n'abantu bafite imigwi
nibyo nagomba
kubaza rero kakabiye
k'abakinnyi nagomba kubaza kuri ico kibazo cya Saido Berahino umugwi yakinira Stoke City wararangije kontra yiwe akaba amaze igihe adakina byaragize ingaruka ku byerekeye abasatirizi b'u Burundi kuba gushika batani gitsindo na kimwe arinjiza
oya namba fise ikibazo cha konfisho hagati mu gihugu cyo hagati mu kibuga kurumva nire mu nyiro y'amajonjo rege twakira na Gabo yakira muri Stoke City mugabo nta mwanya ikwiye aronka wo gukina mugabo nako ari mu kiremesha nubwo bari mu kibuga barana kwa kini mu bimari twaragiye ni ngabo bimari yakinye neza cyane kandi nta mwanya munini ya yakinishwa uno munsi kibazo dufite dufite kibazo cyo hagati numero 10 ikibazo cyo hagati numero 10 turafite ingorane ya numero 10 nubwo bagerageza rero urukino ku numero 10 cyangwa umukinyi wa hagati ni watanga timing abakinyi barusha kagatirika ndabaruhurire hama bagomba kwakserera kagatirika na akserere niwe atanga tampo ni umuje kabo muzika kagati abantu ko barataba cyane abantu ko reka ngabani muziki mu DJ ati ko biko burira rero no numero 10 rero bintu kacha tubira ikindi kibazo gikomeye cy'abakinyi bakinyima ku ruhande n'ahantu ha mbere hava cyane muzira n'ibitsindo bitsindwa usanga abantu bakinyi ku ruhande nibigenda neza ugasanga n'abantu baba defensive bo defensive central icyo kibazo kuva turi majonjora cyari gihari kuva ba selection twari gihari no kuno munsi numero 10 kandi gihari ukacusanga n'abasatirizi urabe nk'abasetizi dufite no munsi fisa kuzo bake nubwo wagenda kugira inuze bagerageza kugaruka n'abasedebera yino bakagerageza kugaruka ino kubera iki tubafite ikibazo cyo hagati na kenshi cyane numero 10 ikibazo gitanguye uno munsi ni kibazo kera rero hajya utanga icyo ufise
yego that is with America i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga kwiganwa cy'igikombe cy'ibihugu bya Afrika kiko kibera mu gihugu cya Misiri muri uyu mwaka w'2019. Liven uri ku murongo wa telefone uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Uhamagaye urihe?
Ni muri Zambe.
Ufite ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro cy'ikirizo?
Ni sensitive zangira ngo fire for iyi ni no hana abonye muri ekipe nasionale y'igihugu.
Yego.
Eto atabye muri denganwa ziko iraba harimo kinyitwa Enoke
ndabumva
Enoke akinira Enoke akinira mugwi witwa Destwano muri Zambi n'umukinyi akinira cyane mbere ruremesha muri uwo mugwi wa Destwo rero twagira ingene bamugira umurambirato muri ikipe nationale nibaza yuko bitaba bihuye n'ikuntu n'ubushobozi abafite n'umukinnyi akina neza cyane nk'amwe bamusanze bakongera bakamukinisha neza kandi mwarabonye n'igihe agiyemo agakina karambirasa kijya gihe yarakinye neza cyane arabyoye ikipe nationale y'igihugu maze naho batsinzwe mugabo aterekana ubushobozi afite kandi n'ubu muri iyo kipe twabonye yuko umengo ni bowa bamutangugira gerise yasohotse gusa n'umukinnyi kiremesha bari bakwiye gutanguza.
Turabashimiye kuvuga icyumviro cyanyu. Abel ku murongo wa telefone. Abel batumva
ndavumva ndahirwa mwiriwe
mwiriwe uhamagaye urihe?
Ndi Bujumbura.
Ufite ikibazo canke icyumviro shikiriza?
N'icyumviro je nta kibazo nkigira nke.
Yego
ushaka kuterera turabye komantere z'abantu bivugira ngo bamaze gutsinda kubera ibyo modeste yamaze kubizeza ngo yababariye ariko turabye komantere twagiye turandikira olivier ujya mu tumbora simbona ntabyo yakurikije agomboza abantu barushe kandi abajuwera guma yidagura ku mwanya kumwanya kandi
Ura kuti miye kuchi mviro chawe?
Ego na nuna kote.
Nuna kote. La DC di Amerika i Washington DC mkigani wa mulisanga ku gikombe chubi kufuza Afrika kiliko kibera mu gihugu cha Misiri muri iki gihe. Abakinyi bakomakomeye basanzwe bazwi muri Afrika nkaba Sadio Mane bari Riyad Mahrez ba Salah bekana bandi gushika ubu ubitegereje ubona bari ko bavyifatamwe gute ko kenshi abantu babizeye byinshi kuri abo bakinyi kubera mu makrebe bakinamwo hanze ari abakinyi bibonekeza cyane mugabo nkiyo baje nko mu bihugu byabo sinakwiza gusa n'ahandi ugasanga kubera systeme z'urukino zitandukanye nti babonetse nkuko abantu bari bavyiteze. Steve ubibona gute muri usanga abo bakinyi kirangirana?
Ego bano bakinyi rero rurangiranwa Afrika isanzwe ifite mu mahiganwa akomakomeye mu bihugu bitandukanye nye ku isi biragaragara yuko mu ntango usanga bitoroshye ariko hari igihe bano bakinyi usanga igihe bakenewe niho bakora bwiza. Mohamed Salah niwe yatanguye urukino rwo kugura rino higanwa rwahuje umugwi wa Misiri n'umugwi wa Zimbabwe nibyo byaragaragaye yuko yaragikanye atacu yerekanye gikomeye ariko mu rukino rugira kabiri wahuje Misiri na Zimbabwe naho urabona yuko havuye n'agatsina n'igitsindo ciza. Ibyo rero nubamenyeshe yuko no mu gihugu cya Misiri umukinyi Mohamed Salah afatwa nk'umwami w'umupira w'amaguru muri kino gihe huga afite icubahiro kidasanzwe urabye n'ibyapa byose byamamaza rino higanwa rya kane kambere n'igihugu cya Misiri bigaragara ko uwo mukinyi Mohamed Salah nta n'undi mukinyi aboneka mu byapa biri hano mu Misiri harimo umukinyi basanzwe bakina mu gwa Liverpool mu Bwongereza naho ariwe umunya Senegal Sadio Mane wewe yagize amahirwe make kuko mu rukino rwa mbere yari suspendine yashoboye gukina mu gwi wowe wa Senegal ariko na wenyene aracyari mu bakinye bitezwe ko byinshi muri no higanwa kuko nababwiye yuko uyu munsi ariho atangura inkino za nyuma zo mu migwi muri no higanwa rya CAN hanyuma abandi nabo no bimeje nk'usanzwe ari kumwe mu mugumwe no mu guseruka igihugu w'u Burundi ariwo umukinyi na VK itasanzwe akina mu gwa Liverpool na wenyene mu Bwongereza wo mu kinyi muradi uko yakomerekeye muri rya higano rya Ligue Champion y'i Burayi byabaye ngombwa yuko bitangura kunuganurwa mbere yuko azosiba rino higanwa rya kane ariko rero kubera ukuntu azwi kubera ukuntu afatwa mu gihugu ciwe biba ngombwa yuwo muguyuko wa mukinyi naho yaragwaye bamujana kuko yashoboye gukina urukino na rumwe rwa kibandimwe gine yashoboye gukina mu rukino rwa mbere yagwinjiyemo agomboye mu rukino rugira kabiri akinye umwanya muto uko bamukoze ko acaye kubitaka hasi byabaye ngombwa yuko bacara mukuramwo ariko rero mu kiganiro umumenyereza wa Gine n'uwo mukinye nasanzwe ari kizigenza wa Gine baraye bahaye abanditsi n'abanyamakuru yaramenyesheje yuko ameze neza naho bitaboneka neza yuko uwo mukiyaza gusora gukina uyu munsi. Nibyo haracyari n'abandi bakinnyi batari bake nk'aba Mahreze biraboneka yuko atari garagaza cyane, ariko n'umwe mu bakinnyi na wenyine umwanya wari wose ashobora kwigaragaza, kuko na wenyine umugwi we murazi yuko wakinnye n'urukino rwa kivandimwe no mu guseruka igihugu w'u Burundi. Ivyo rero baza yuko ubuhoba hakiri kare, kuko imigwi myinshi idakwikangura mu gice mu nkino z'igice cya mu zirenganye ino premier two, kuko muri deuxième tour niho abakinnyi batari bakibatanga kwigaragaza na bya bihugu bikomakomeye ugatangura kubona byikanguye. Aho rero usanga ya migwi yitwa yuko ibayabaye bayibangamira cyane. Nibaza yuko abo bakinnyi uko biri kose udotsinda ibitsindo byinshi arushobora kuzova muri abo nyine.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone. Gerard aratwakuye. Gerard uratwumva? Gerard uratwumva? Gerard uratwumva? Yego, uhamagaye urihe?
Yewe, mbere na mbere nabanza gushimira umugwi nk'iseka yagiye Burundi namba, nubwo yenda utabasha gutsinda ariko ndabona uko ubitanga by'ukuri. Navuga ngo buriya ngira ni uko bwa rugambere basuzugura amakipe bari guhura, ariko ndakeka nk'Imana ishobora kudutera iteka tukagira tugasubiraho nk'ubwa kabiri, ngira bagenda bazi icyo bagiye gukora. Navuga buriya mumenyereza Anode Mutombora nawe arebye yajya asimbuza abakinnyi batarananirwa cyane, kuko nibo baba bafite imbaraga, kuko urebye n'ibihugu bari gukinamo bafite ubushobozi kuruta ibi byacu.
Turabashimiye.
Wenda njyewe nicyo nashaka gutereye.
Yego, turabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Murakoze kabisa.
Murakoze. Ibihugu byo mu karere ko muri Afrika yo mu buraruka, ibihugu by'Abarabu hari hamaze igihe kinini bisa n'ibyasubiye inyuma umupira wigaragaza kurushiriza mu karere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, mugabo umuntu aravye aho inkino zigeze muri iki gihe. Ivyo bihugu byasubiye kwiyerekana, kwerekana umupira ukomeye, uravye biriko birakinwa rano ko bikina n'ishaka. Nikiye cyatumye ivyo bihugu mu gihe kiringo kitari gito bisa n'ibyazimase? Wewe Alembare Majese,
ibyo bihugu byo muri Afurika bita byo mu buraruko Afurika Magrebe, Afurika yo mu buraruko ni ibihugu bwa mbere ho bakunda cyane kuba bakinnyi bita abinasiyoni kongo z'ubwenegihugu. Benshi urabye abasaga bafite ubwenegihugu bubiri bita abinasiyoni, urabye nk'umugwaserike y'igihugu wa Algeria, urabe Riyad Mahrez n'abantu usanga bakurikiye mu gihugu cy'Ubufaransa, ukacira nko muri Maroc naho nyine n'abasanga benshi bakuriye hanze bakaza bafite ubwenegihugu bubiri. Usanga kubera bidakunze kuba kina midi yabo seruka yagiye aho basanzwe baba bagacuhagarika iwabo, ugacura aba rero aho nyine Fidele baturabe ishampiyona yihuze Ligue des Champions y'Abanyafurika iminsi yose imyaka itanu iheze, usanga abakinnyi benshi imigwi ya mbere yamishwa mu migwi ya nyuma imigwi yo mu Barabu, uri kuraba nk'ihigana rya nyuma y'imigwi yabaye iya mbere iwabo muri Afurika, imigwi ya nyuma yabaye iri mu gice cya nyuma finale imigwi yo mu gihugu cy'Abarabu. Ubwa mbere ho haraciye umwanya mutoyi aya mahiganwa yabo yari akomeye cyane, ubu yavuye gukomera cyane rwose kwibuka nk'umugwi nka Al Ahly mu myaka iheze bageze ku gutwara halo wo muri Misiri bageze gutwara ihiganwa rya Afurika imyaka irenga ine yikurikirana, uri kuraba uno munsi ya Nigeria yo mu Barabu yo muri Afurika yo mu buraruko, kusana n'abakinnyi beza badashobora gushika Buraya, abakinnyi bo muri Afurika no hari Afurika iri munsi ya Sahara bagenda gukira mu bihugu by'Abarabu, ugacura aba n'abandi higanuro ricari komeye, ugacura aba rero n'abandi basanzwe bakinnyi Buraya bafite ubwene bw'ibihugu bubiri bagarutse kuraforsa mu gihugu cya mu bihugu byabo. Nicyo gituma rero usanga imigwi y'Abarabu usanga irakomeye cyane cyane, kuko uravye n'imigwi ya Algeria imigwi ya Tunisia ntabwo yarazi ko yotsinda nk'imigwi ya Cote d'Ivoire yotsinda nk'imigwi ikomakomeye nka Senegal. Urumva rero ni kwa kundi nyine y'amahiganwa yabo yasiye gukomera kumwe yahora muribuka kwezi ishi yamaze imyaka myinshi itwara iyi minsi mu gikombe cya Afurika, y'amahiganwa yabo yasiye gukomera cyane hata hiyo ngirako naba batuye babira bagarutse gusabiriza n'amayigarutaka komeye cyane ugasanga n'abatuye basanzwe akina iwabo ikibazo kitwice twebwe muri Afrika ya Sahara abantu benshi bakora bakina umupira nko kwinezereza kuko ayo mahiganwa yo hariya muri Afrika yo mu buraruko cyangwa mu bihugu by'abarabu n'abaprofesiyoneli usanga batunzwe n'uwo mwuga nyine urumva rero maze mu mahiganwa kashatse n'abandi babinasiyono kandi urabe n'abamenyereza batumako abakisa batumeneza boroshe n'abamenyereza bakomeye n'uyu mugabo Elvero Nara asanzwe amenyereza mu mugwi wa Maroc umwe mu Faransa bita Sofie Blanc n'umukinyi n'umumenyereza azi neza Afrika numenyereza yakoranye n'umumenyereza yamenyereza ibihugu nka byose bya Afurika bikomeye Claude Leroy niwe yamufomye umumenyereza azi neza ibihugu bya Afurika agera cya bintu yaramenyereza igihugu cya Zambia ikitwara igikombe cya Afurika yari imigwi itarize n'umugwi amaze guhura n'imigwi yose ya Afurika azi nk'ama système d'OG nka yose ukacuraba wundi w'uyu mumenyereza nka ATS arenze yose amenyereza ngahantu ze Asia n'umuntu azi Afurika neza cyane ibyo byose rero n'amafatere menshi cyane amahiganwa akomeye abakinnyi bakomeye bakina i Buraya basubwene gihubi bipfuje kugaruka ngaha muri Afurika kugira basahirije abamenyereza beza n'ubuntu tuvugisha ukuri n'uburyo mbe kuko ngaha hari ikibazo ushaka kuvuga hari abakinnyi bacu muri Afurika iri munsi ya Sahara benshi hari ikibazo cy'amapini n'amafaranga bigaturegeza neza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Egide turatwumva Egide turamutaye ku murongo wa telefone reka tubandanye iki kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku gikombe cy'ibihugu bya Afurika kiko kibera mu gihugu cya Misiri ngaruke ku kibazo cy'abarorerezi abarorerezi gushika ubusinzi kwa kubera inkino zikiri inkino zo mu ntango canke cyo bari kibazo c'amatike azinzye canke kubera muri mu Misiri kumbure abarorerezi baho umugwi sekera gihugu wabo tari kurakina atagishika kinini bafite cyo kuza kurorera izindi nkino wewe uri ngaho mu Misiri Steve ikibazo kibona he
nagira ndabamenyeshe yuko atari azinde kuko rino higanwa rya kane rigize gatatu mu mahiganwa ashoboye gukurikirana ariho nibereye nibaze ko ingene amatike agugwa ariho hambere mbonye amatike azimbutse ariko he murazi yuko ibibazo by'umutekano ari ibibazo bikomeye cyane muri bino aho rero bakamenyesha yuko hari igihe hagera kurikire ugasanga ya amatike yaheze ariko wagera ku kibuga ugasanga ibibanza bigaragara aho rero bakavuga yuko hako binjiza amafaranga menshi bikaba gutungira umutekano w'abaje kurorera zino nkino bofuma barorera inkino ziba abantu batahari ibyo rero nibyo biriko biratuba rero ku bibuga bigaragara yuko ata abantu bahari kuko uburyo bakoresheje n'uburyo bakoresheje kuko umuntu agura itike n'uburyo buto fan ID iyo rero utayifite ntushobora kugura itike kambere urumva aho ushake ntushobora kugura itike kwinjira byaragaragaye cyane yuko ukasanga mace z'u Burundi yazi yuko kino gihugu cya Misiri kiyamahanga atari bake ariko rero ugasanga hageze yo kugura itike nk'umufana w'umurundi itike zaheze ariko wagera ku kibuga ugasanga ibibuga ikibuga kiragaragara ndibaza rero yuko cyane igihambaye rero gituma abantu batarorera zino nkino ari benshi ni kwereka ibibazo by'umutekano bashaka yuko bocungera umutekano bitabagoye w'ingenzi w'ibihugu byose byashoboye gushika hano mu Misiri
naho ku byerekeye ibirere ikirere baravuga ko hashushe cyane muri iki gihe mu Misiri kuba hashushe byoba bifite ingaruka ku nkino
mu ntango byari byabuzwe cyane yuko hano mu gihugu cya Misiri muki haba hashushe cyane ariko rero siko biri kuko birazisanga ari amadogere abaye menshi usanga ari amadogere 36 ugereranije n'ibindi bihugu tuzi yuko bisanzwe bishyuha sanga hadashushe no mu ntango yo mu rukino rwabaye rwahuje Burundi na Madagascar rwabaye isaha 10:30 byaravuzwe yuko igice cya mbere kitari kimeze neza kubera ubusuhe ariko rero nobamenyeshe yuko imbere y'uko rukino ibihugu byose byararose
kunahura wo kwimenyereza ayo masaha nyene ariko rero no bamenyeshe uko ikirere atari kibi cyane kuko harashushe ariko ntiyateye ubwoba.
Murakoze. Gaspar ku murongo wa telefone. Gaspar uratumva?
Yego ndakumva cyane.
Uhamagaye urihe?
Alo?
Uhamagaye urihe?
Yemu jumbura.
Ikibazo icyumviro ushikiriza?
Nada mumba na hali kabisa.
Urafisi kibazo changi icyumviro ushikiriza?
Ya na ikonda wazwa na kumba na yeta liku.
Ndikonda wazwa kwa hali icyumviro ufise changi kibazo wazwa batumire?
Ikibazo na yumba itisira numba kumba mwa kibazo kusa sina yame numba.
Yego ikibazo changi icyumviro?
Icyumviro nuko ashiri iki ntamba je yo.
Yego ikibazo ndacho?
Ikibazo na ko abakinye ba baje yahinduye.
Harabuzi amazina?
Oya harimo ba banditse kuri komantere yuko wamushizemo atabashe cyane.
Ah sindabizi reka sinzi ko Steve aricyo yo bivuga ko yo bazi urutonde rwaza gukina imbere ya ntacyo wabo zi Steve
bagiye abona
yego
na bintu byinshi bwo mumenye byahinduye uretse ko ku ruhande rw'inyuma bavuga ko yaragize imisi arwaye ni umuntu akina neza kuri standardi kandi washizemo n'umwana na Hussein Kambara na Francis ukaturaba abantu bose ni abantu uretse nka kivugenzi bagumije hanze ni abantu benshi abashyira nka bane bahinduwe mu bukini bw'abantu cumi n'umwe bateza gutangura.
Yego Ezekiel aradute yakamo. Ezekiel uratumva? Ezekiel alo? Ezekiel 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 ntashobora kutwumva. Reka tubandanye kuri iki kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku higanwa igikombe cy'imigwi yo mu karere ka Afrika kiko kibera mu gihugu cya Misiri muri iki gihe. Umuntu aravye imigwi serukira gihugu muri Afrika bakinyi twako tubavuga ibihangange nko muri kahise warasanga ari abakinyi bakomeye cyane bashobora ubwabo ku giti cyabo gutuma imigwi serukira gihugu yabo ishobora no gutsinda kubera bo bonye n'ubwabo. Umuntu aravye inguvu iyo migwi ya kera yari ifise serukira gihugu muri Afrika ndazi ko bigoye kugereranya ibihe bitandukanye n'ubu witegereza mubona umupira wo muri Afrika wo warasubiye inyuma umuntagereranije n'icyo gihe canke wateye imbere kubera ibihugu ihiganwa ritera ryegerana hagati y'ibihugu kurusha muri kahise. Reka ntangurire kuri wewe Alain Majesté.
Ahubwo ikintu kiboneka ni uko umupira muri Afrika wamaze gutera imbere cyane rwose kuko igituma umupira warateye imbere ni uko iyo tuyitanga kubirabira mu mugi w'amajonjora two turaba nk'umugwe n'imigwi itatu ya mbere yasize ubwa mbere rwamaraga Madagascar n'ubundi na Mauritania ni imigwi itari yoroshe ari imigwi ikomakomeye kuko haba nka Madagascar yari kumwe na Senegal mugari cyabugiye ko Madagascar ni ibihugu bya mbere byakatunga amahirwe yo gushika mu gikombe cya Afurika y'Olimpiki. Ibihugu bihugu byari kumwe na Gabon na Mali ibyo bihugu biramenyereye Gabon yari amaze kwakira igikombe cya Afurika Mali yo ya Mayo ko turaba rero nta migwi icoroshe na bukebuke muri Afurika ni ukubera ko umupira w'amaguru wamaze gutera imbere si bya bindi bya kera wasanga nka Congo Kinshasa tumwe na Zimbabwe ukazisanga habaye nka sikoro niniya cyane naparabonye ko umupira wa Zimbabwe igihugu cya Congo n'abasanzi wabo ni ukuvuga rero ko ibyo bikabyerekana ko umupira w'amaguru wamaze gutera imbere hanyuma cyo turaba aba bakinnyi bavuga ngo baba bakomeye turaba nk'aba ba Sadio Mane urabe ba Malaise uraba na Dikita uraba abakinnyi bakomakomeye ba Monsara n'abakinnyi batangiye mu mugi mito mito bagenda barazamuka imigwi mito mito y'i Burayi uraba abantu ba na Dikita ba Mareze n'abantu batangiye mu mugi mito mito bagenda kugira uno munsi w'abakinnyi aba bakuribayi bakinira muri Nape mu gihugu cy'Ubutaliyano n'abantu bakaye gukina mu mugi mito mito bababona bariko baragira hari abakinnyi bandi bakina mu mugi mito mito y'i Burayi nayo nyine bakinana uno munsi bataronka akaryo keza kuhugira bagugwe bashire kure iyo abakinnyi bafite wa mupira w'amaraso wa mupira nyawo
ikiwa rero ko babakinyi rusange nk'abakinyi batandukanye tudoba ni gucana Madagascar arabakinyi benshi bakomeye bakina mu gihugu cy'Ubufaransa arabe cyangwa kabira ka komazinga renyo wa Faransa babadina kino baje afite ni bibiza cyane uko abahimi bintu yose ni migi nicyo shakura ngo kumukinyi akina ni buraya kandi ndani hano habaye benshi kandi akira benshi cyaro cyakabiri ni buraya gakanga akina mu muri za Turkiya gakanga umupira mwiza cyane hano cyo ni kintu umupira w'uno munsi kila mpira wasanga kera batanga umuntu acenga nyo byavye goma radio n'abasanga acenga kuva ku rupanga gashika ku kuri bigori bije da Edson Arantes na Clement Rita Pere uno munsi babakinyi basanga bagiye byo babaje ngiye ntabonete nirikunda uni aje de constitution bose ni ku equipe ni je de clip abakinyi bose bateza kuba ikintu bakaba ini nacyo gituma rero tubona ko ubwa mbere ho hari abayiterambere by'umupira ku hadi football modern ubwa kabiri ibi yose nta mugihe kwasa amakoyani ibi yose sanitaba kera wanda akaba international bari abakinyi bakina hanze uno munsi nta mugihe n'umwe uramo nka babiri cyangwa ni batatu bakina hanze ya Afrika icyo cyerekana yuko umupira wa Afrika wa umupira wa Afrika urakomeye cyane iko abantu ni kuri imenyeza n'ubwo ya Tunisia mukino yo kwimenyereza kinya n'umugi wa umugi wa Croatia Croatia muzi kwa sise n'ubwo cyane nyuma mu gice cyane na final mu gikombe cy'isiyo mugaje cyabujije kubugura Tunisia utsinda umugi wa Croatia uri kuraraba uretse ba Marez n'abandi bantu abatari benshi bazi mugaje n'abantu bato bato mugabashoboye nikubwa rero mupira rero wateye imbere ku isi Afrika niya subira inyuma hari ikindi kintu cyiza nuko no migwi ya Afrika uno munsi iri kwiragerageza gushyiramo amafaranga ikindi kintu nacyo kafe yashizemo na ku kafe yatanguje igikombe cya 2020 ibyo byose rero wasanga nk'umuntu ari ubwa mbere igihugu cy'u Rwanda cyarashyize mu gikombe cya Afrika ubwa mbere mugabo tusanga kijya gihe watusanga umengo haracariho akaruka kakigenda neza arashanika kakigenda neza iyo migwi yose iraza kandi arako bamenyereza baza ntituje kunganya ntituje gutsindwa turondera intsinzi ugazisanga umugwi wose hariyo kimwe bita kompativite ukazisanga umugwi wose uje uri determine kandi ukazisanga n'amajeni aegara aegare nicyo gituma ndakubwira ko umupira wa Afurika wateye imbere ku rwego rwo hejuru mu minsi iza urabona ko mu gihe umupira w'amaguru woba umwuga siporo ikaba umwuga koko byorushizaho kurusha
urakoze radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga kuba bacugurwa ama radio yanyu tubibutse ko turiko tuvuga mu kiganiro muri sanga kwiganwa igikombe cy'imigwi yo muri Afrika kiko kibera muri iki gihe mu gihugu cya Misiri tubanza tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jimmy uratwumva
ndabumva ndagatese yombi
uri he
kandi Burundi mu ntara ya Kirundo komine Ntega umutsindano wa Kinyovu
ikibazo intererano
ndacyana ka nko gutera icyumviro
yego
nkaho kumbuge kugira gihugu y'u Burundi nagira ngo mvuge yuko intamba mu Rwanda dushobora kugumana ingufu cyane kuko hari ahantu henshi twagiye tubona hagenda haba akamenge mu bakinnyi ugasanga nk'umutoza yasimbuye ku rwego rwo kubura defense ugasanga barabitsinze ku bwanjye nkaba mvuga ati kumbe nibagumane ingufu nyinshi kugira ngo turebe yuko twotora ikigombe Afrika.
Murakoze. Turashimiye kucyumviro cyanyu.
Namwe murakoze kuduhamagara.
Murakoze. Okay. Abakurikirana umupira w'amaguru muri Afrika bavuga ko ubu ku rwego rwa technique abakinnyi bo muri Afrika bagize intambwe zikomeye cyane mbere bagasana banganya no mu tundi duce two ku isi mu byerekeye izo technique yamara bakavuga ko bavuga ko ikibazo kikiri ikibazo cyo mu mutwe cyo kwitegura mu mutwe Steve aho habona uhavuga kwi
ego urakoze cyane hiyo ningorane idasanzwe ku migwi itari mike y'ibihugu byacu kuko no bamenyesha yuko umugwi ndiko ndakurikiranira hagufi umugwi seruka y'igihugu n'umugwi bigaragara yuko hari umwe budasanzwe hagati y'abakinyi ariko rero hari abakinyi bagiye baratorokanywa batameze neza bari batameze neza sinzi ngo bivuga mu kirundi kiza batameze neza mentalement biriko rero biratuma rero mu guseruka igihugu intamba mu rugamba ushobora kuba urigenza neza kuko biracaboneka yuko n'umumenyereza agishakisha ibyo hari benshi tutabona badakina ariko kenshi twaragiye turaya begereye cyane mu guseruka igihugu akatubwiye ati reka n'amabanga iyo nditwe mushya mu kibugo iyo imunsi kuko urumva yuko ibyo nibyo biraboneka yuko ari umukitse cyane umukinyi Saido Berahino niwe mukinyi twavuga yuko intama mu ruga zishobora kuzokwishimikiza muri ino higanwa rya Cannes ariko gushika uyu munsi urabona yuko atacyaratwereka ariko rero ntibitangaje kuko turazi ibihe bibe aciyemo mu gihugu cy'Ubwongereza ariko aramara amezi agera kuri atandatu adakina aho umugwi kumwirukana ubutunga kumuhana ibyo rero ndibaza yuko byari bikwiye yuko umugwi seruka Burundi ugira bamwe bashobora gukurikirana no kuganiriza abakinnyi kubw'abarabe yuko bomusubiza ku rwego yari ariko cyangwa bakagerageza guhindura ibitekerezo mbere na bibiri mu mutwe wiwe ibyo rero ndibaza yuko ubucuruzi kuko mu gutera igihugu abantu nkabo ntibazwi kuko biragaraga yuko tumenyereye yuko sasa mu gutera igihugu Burundi ni umumenyereza mukuru icaba baciwe n'umumenyereza w'abanyegori aho rero sasa ikwiye ariko rero abantu nkabo bigi ibyo bintu byo kuganira abantu bafite ibibazo mwe n'ibyo byo mu mutwe bijyanye n'ubuzima babayeho ndibaza yuko bari bakenewe mu guseruka igihugu inama mu rugamba hari n'ikindi nacyo ndibaza yuko nibyo mwavuze yuko umupira muri Afrika ingene wifashe biraboneka yuko umupira w'amaguru muri Afrika wateye imbere kuko turazi yuko mu myaka nka cumi wasanga umugwi ujya muri Cannes ntibibuze yuko utsindwa ibitsindo bitandatu indwi ariko ubu urabona uko imigwi itsinda isa n'ibangabanganye igitsindo kimwe bibiri atari Mauritania gushika uno munsi yatsindwa ibitsindo byinshi bine kuri kimwe ndibaze yuko atakindi gihugu kiratsindwa kandi nko ku Burundi bwaje muri rino higanwa aribwo bwa nyuma ku rutonde ngaruka rwa FIFA ariko rero urabona yuko bitabuda yuko duhuye na Nigeria iri mu bihugu bya mbere FIFA isinya kimwe ku busa bitabuda yuko ibihugu bya Tunisia usanga biri mu bibanza bya mbere muri Afrika ariko ugasanga badutsinze bavuye babidakunze ya nyuma kandi ndibaza yuko ivyo ari intambwe ishimishije umupira muri Afrika ko ariko rero ngatera kamo na cyane cyane abajejwe ibihugu kuraba ingene kubukura bise bofasha mu kwitegura ibiguseruka bihugu kuko sindababesha iyi nkuru iwanyu sinarinzi yuko abarundi isizi bakuna umupira w'amaguru batari ku umupira w'amaguru kumbonesha kure y'igihugu ndibaze yuko ibyo nyine byo gukosora kuko birababaje cyane kuko baragaragaje yuko bari nyuma y'intamba mu rugamba
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Aho ku kibazo kijanye n'amaprime uduhembo baba bemerewe abakinyi kenshi usanga si no ku rwego rwo gukina mu gikombe cy'ibihugu bya Afrika niba ageze mu gikombe cy'isi yose ibyo bibazo byaduka hasigaye iminsi mike ngo bakine canke imbere yuko banakina byaribonekeje cyane ku migwi itari mike mu bikombe by'isi yose yo muri Afrika imigwi iserukira gihugu ni kuko icyo kibazo kiguma kigaruka ni kuki abajeje umupira w'amaguru batagitorera inyishu imbere yuko baja muri aya mahiganwa nk'ayo Alain Majestre
musubire mu kibazo gatore na nabuye ku murongo.
Yego, nariko ndavuga ku bijanye na prime utwo dushimwe abakinyi baba bemerewe ikibazo kikabyuka hageze kuja mu mahiganwa haba ku rwego rwa Africa Time gikombe cy'isi yose biguma byibonekeza. Niko gico kibazo ababijejwe batagitore umuti imbere yuko kiri kibazo abakinyi bageze kuja gukina guserukira Africa mu mahiganwa haye.
Ni kibazo kibabaje cyane. Ndibuka hariyo Congress ya FIFA igira 8 yabereye Kigali nanagize bakoje gushikayo ndakiba cyo kibazo n'umu utwara ishyiramo ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Jean Infantino yari ishyingaho. Ni kibazo kigenda kirigaragaza kandi babaje kibabaje jeri baza ko ari abantu habuze matirite nubwo ati ku bantu basabwa barongoye amafederasiyo y'umupira w'amaguru bayarongoye benshi ntibagenda kwera gukunda umupira w'amaguru hari abagenda bayigo bakunda umupira w'amaguru mugabo akagenda bagati ngira ndo iki niki 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 kuko turaba n'ubushirangaje bw'inkino ahantu henshi mu bihugu bya Afrika ni ibintu bahagato y'agaciro gakeye mu bihugu bya Afrika ugasanga mega sibyo gusa se mapime gusa hari ibintu kugira amaformate kugira mu gusubira ugende ugasanga mu gwiserika gihugiye hasigaye iminsi 3-4 kubera iki ibaragira prise conscience barabe akamaro k'umupira w'amaguru kuko abantu benshi ngo bamaze kubibona cyangwa muri Afrika y'uraruko barazi ko hari abantu benshi babeshejwe n'umupira w'amaguru uretse abakinyi hari abaganga n'abandi bantu hari ikindi kintu kitumvikana cyerekana ko harimo mangzo matite kwa sababu barongoye imigwi muri Afrika nk'ubu mugwi nk'umukino nk'urukino nk'umupira w'umupira w'amaguru muri Afrika kasa hari amahera arengi amadorari 200 nk'umugwi kugira witegure rero hari igihe bishika amareta yacu kagisanga abayifashe nyine ngo nibyumvikana nk'umugwi wa Nigeria ukuno ni igihugu gisa n'igitunze cyane n'umugwi wa Cameroon wahatswe kureka kujya muri gikombe cya Afrika kubera basi mutangira mapini kuko usanga n'ibizwi igakinira mukeze kuko biboneka cyane muri Afrika y'uburengero za Nigeria za Senegal za Cameroon biboneka no kubera iki ni cyatu bazo gisanzwe ku bantu basanzwe barongoye imashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika n'abasanzwe barongoye ubushikiranganji bakwega amaguru bakavuga ati tuzubaherayo kumbe bakibagira ko inka ikamwa icyo yariye. Ibyo bintu rero birababaje muri Afrika mugabo urabone igituma rero imipira iko yateye imbere muri Afrika y'uburaruko ibyo bibazo ntibigaragara cyane ku mitomi yo za Mauritania za Madagascar izi z'u Burundi nimigende iri prepare matematiki tugiye kurondera amafaranga ahubwo tugiye gutera iteka igihugu kugira natwe tuboneke ibi n'abakinnyi b'abanyarwanda babaje babadisha cyo prime match mugere rero umuntu azi yemereye umuntu ntashite cyo yemereye ikabyaduka kumva abakinnyi benshi babigira n'abakinnyi babakomeye bagwiburaye bazi cyari cy'amasezerano bazi cyo bawemeye rero umaze kudashika ku cyo bemeza bica biboneka.
Yego, reka dusigaranye akanya gato reka twumvirize Steven nawe na Rwanda mubaze kuba ubu imigwi yavuye kuri 16 ikagera kuri 24 iserukira gihugu muri Afrika mu higanwa ry'ikombe cy'ibihugu bya Afrika ni kintu cyiza. Eske harakeneye ko hashyirwamo uburyo bw'amafaranga kurushiriza mu migwi yo muri Afrika mu mwanya muto cyane.
Ego ni kintu cyiza cyane kuko ku ruhande rw'ibihugu byo mu karere kuko iyo bitaba 24 iyo biguma ku bihugu 16 n'uyu mwaka nyene igihugu cya Uganda nicyo cyonyine cyari kwitaba zino nkino za nyuma za kane. Ndibaza yuko mu bintu bishimishije umurongozi mushasha wa CAF Ahmed yashyize imbere kuduza ibihugu ndibaza yuko ari ikintu cyiza cyane kandi biragaragara yuko bishobora kuzana umusaruro mwiza ku bitarike muri Afrika kuko ibihugu byahora byikokora no hino kugira bishobore gushika muri ibyino nkino ariko rero ugasanga birahasize ibihugu byari bike kandi ibihugu bikomeye cyane nibyo byonyine byashobora kwitegura ndibaze gukora ikintu cyiza.
Murakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tubibutse ko twari ko tuvuga ku gikombe higanwa ry'igikombe cy'ibihugu bya Afrika kiriko kibera muri iki gihe mu gihugu cya Misiri aho indwi ya mbere y'inkino irangiye inkino kuva no munsi za nyuma zo mu migwi zikaba ariho zitangura. Burundi tubibutse ko mukanya buza guhura na Guinea, Madagascar iza gukina na Nigeria, Uganda ikine na Egypt, Zimbabwe iza guhura na Repubulika ya Demokrasi ya Congo, n'inkino rero zo gukurikiranira hafi. Dushimiye rero abatumire bacu Steve Derrick ndizeye aba mu gihugu cy'u Sweden akaba ari umumenyesha makuru w'inkino akaba ari mu gihugu cya Misiri aho ari kwakurikirana intamba mu rugamba mu giserukira cy'u Burundi. Dushimiye kandi Alain Majesté Barenga umumenyesha makuru kuri Radio Culture mu Burundi ari ibujumbura. Dushimiye rero mwese mwakurikiranye ikiganiro bahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'izimviro nkabambone yakanya kuko batumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.